twongeye kugaruka hano kugira ngo dushobore kumva ijambo ryayo, kugira ngo dutege ugutwi ibyo itubwira, kugira ngo tuvyakire kandi tubikurikire nk'uko kugomba kwayo kuri. Mbere yuko dusenga, nashaka nsome ijambo rigufi ryo muri Zaburi 5. Hano haravuga ngo Zaburi igice 5 umurongo wa mbere haravuga ngo nimushimire Uhoraho mwambaze izina ryiwe, mumenyekanishe ibikorwa vyo mu mahanga. Umurongo wa kabiri, mumuririmbire ishimwe, muvuge ibikorwa vye byose bitangaje, mwirate izina ryiwe ryera, imitima y'abarondera Uhoraho inezerwe. Umurongo wa kane, murondere Uhoraho n'inkomezi ziwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira. Murongo gatanu, mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze, ibitangaza vyiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe. Yemwe ruvyaro rwa Aburahamu umusavyi we, yemwe bana ba Yakobo abe yatoranije. Murongo w'indwi, Uhoraho niwe Mana yacu, amateka yiwe ari mw'isi yose. Murongo w'umunani, yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose, ijambo yashinze yama ryibuka ukurungano rugenda rukurikirana gushika ibihe 1000. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akongera kuri Yakobo akayitsindagira ngo ibe icagezwe, kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'intava. Ngo 11, akavuga ati, ni wewe nzoha igihugu cy'Ikanani ngo kibishamvu mukubitiwe amabango. Ngo 12, bari abantu b'imparugwa mbere bari bake, bari bakira abantu b'imparugwa mbere bari bake, bari bake cyane kandi bari nyambukira muri ico, bahira bava mu ihanga baja murindi, bava ku mwamwe baja ku bundi bwoko. Ntiyakundira umuntu n'umwe ko abazingirikira. Mbere yahanye abami babahora ati, nimukore kubona tora narobanuje amavuta, nimugira icyo mugira bavugishwa nanje. Gushika hano gushika hano ano majambo y'igiciro y'Imana cyangwa y'umuntu w'Imana yanditse amajambo, turamaze kuyasoma inshuro nyinshi, tuyasoma twongera tuyarimbura. Ko aha rero ni twebwe duhamagarwa, abantu bose barahamagarwa ngo nimushimire Uhoraho mwambaze izina ryiwe, mumenyekanishe ibikorwa vyiwe mu mahanga. Kubw'ivyo twebwe dusabwa kubwira abantu ivyo Uhoraho yakoze kubwawe no kubwanje. Twebwe dusabwa kubabwira ivyiza Imana yadukoreye twese, hatari kugenda tukaza kubwira ibi abantu ibintu bitagira akamaro, ibintu tubona umengo bifite icyo bimaze, ariko tuvuge gusa ivyo umwami yakoze, yadukoreye ivyo Uhoraho yakoze ku bwacu. Kandi tutegereza kwibuka ibikorwa vyose Uhoraho yadukoreye kandi akomeza kudukorera uno munsi. Ndibaza twebwe nk'abizera, niba twizera Imana n'imitima yacu yose, nta kundi twobikora atari kubwira abantu ivyo Imana yakoze ku bwacu muri kino gihe, ivyo Imana yaduhaye. Rero bakundwa, ntidushobora kubura kuririmba indirimbo z'amashimwe ngo dushimire Imana yacu, duheshe icubahiro izina ryiwe ryiza. Tutabikoze twebwe abo yakoreye ibi bintu bingana gutya, ninde yobikora wundi? Nashaka kuvuga ni ntidushaka kubikora tubikoresha iminwa gusa, ariko dushaka kubikora bivuye ibwina mu mitima yacu, tubyumva neza ko ari ukuri mu mitima yacu. Ego dushaka guhimba izina ryiwe kandi tumuheshe icubahiro. Haravugwa ngaha ku murongo wa gatatu ngo nimwirate izina ryiwe ryera, imitima y'abarondera Uhoraho inezerwe. Ego twarakiriye izina ryiwe biciye mu mubatizo, kandi duteza kunezerwa kubona turi abiwe, atari muri kino gihe gusa, ahubwo no mu gihe gihoraho. ego twarahawe yaraduhaye ubugingo budashira. Unimwirati sinagiwe gera murongo gatatu imitima y'abarondera uhoraho inezerwe.
Brüder und Schwestern, es ist ja nicht Gewohnheit, sondern alles.
Murongo wa kane murondere uhoraho n'inkomezi ziwe murondere munyonga hiwe bidashira. Ego nicyo kintu cyo gukora bene data n'abasiki bacu si ibintu by'umugenzo ariko dukoranira hamwe gihe cyose kugira ngo turonde munyonga y'Imana yacu kugira ngo tuyihimbaze tuyishime kuko ari nziza kandi ari nziza kuri twebwe twese. Kuno mugoroba ndizera nakekeranya yuko ifite byinshi byo kutubwira. Murongo wa gatanu uravuga ngo mwibuke ibikorwa byiwe bitangaje yakoze ibitangaza byiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe. Dutsaba kubisubiramo buri gihe kandi Imana buri gihe yamibwira abantu b'Imana ko batabwirizwa kwibagira ivyo yabakoreye. Twabisomye hano kuhinga uheze ukuntu vyabwiwe abantu b'Imana vyari vyiza kuri Mose yuko atabwirizwa kwibagira ivyo Imana yakoze. Ukuntu yagendanye nabo yagendeye imbere yabo kandi kabasore bakura muri Egiputa yabwirizwa kubibwira abana babo bakabibwira n'abana b'abana babo. Mbega iyo jambo twararisomye. Ego hano rero uyu yanditse Zaburi aravuga ku mirongo gatanu ngo nimwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze ibitangaza vyiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe. Ego no mu misi yacu yakoze ibimenyetso kandi hari ibyo yamateka yaciye ivyo akanwa k'Imana kavuze haba amateka yayo canke ibintu vyiza vy'agakiza canke ijambo ryiza ry'Imana canke amabanga yatumenyesheje ivyo ivuga vyose irabikora ikabishitsa kandi turanezerewe gushobora kugira umugabane kuvyo kuri ivyo bintu vyose yateguye ku bwacu muri no minsi. Murongo gatandatu yemwe ruvyaro rwa Aburahamu musavyi wiwe yemwe bana ba Yakobo abayatoranije. Murongo w'indwi uhoraho niyo Mana yacu. Ego nivyo nta wundi dufise twobwira. Murongo w'indwi uhoraho niyo Mana yacu amateka ya yiwe ari mw'isi yose. Turabona yuko niko biguma biza ariko umwami wacu ashimwe ni kubw'ivyo azosora abantu bayo maze akabajana iwe. Mutima wanje ni witege uhoraho umuragize vyose kuko akunda gutabara. Nturanduka umutima kuko bugiye guca kandi iyo igihe kibi kirenganye hazi igihe ciza. Mu bihusi vyose mu ngorane zose zo kuzigama ni Imana yo kwizigirwa. Ivyo turavyizera ivyo iyo ndirimbo ivuga bene data n'abasiki bacu turashobora kuvyizera n'imitima yacu yose kandi tukambaza izina ryiwe tukamushimira kandi kumuhimbaza kubw'ivyo akora vyose kandi vyiza. Uno mugoroba naho nyene turashimira Imana kubona mwenda ata mukundwa Frank yasubiye kugaruka hagati yacu. Turashimira Imana kubwabaje bose kuno mugoroba Imana iduhezaga iryo ryo sengesho ryanje. Duhaguruke dusengere hamwe data twese turi mu ijuru turagushimiye bive mu mitima no kuri uno mugoroba kubuno munsi kubwino saha mwami turagushimiye kubona utwemereye gushobora kuza imbere yawe tuzanye indirimbo z'amashimwe kugira ngo dushobore kuguhimbaza mwami uri Imana yacu. Nivyo twasomye kandi niko tuvyizera yuko wumva gusenga kwacu kuno mugoroba mbere waramaze kutwumva kutwishura. Mwami turakwiteze kuri umugoroba twagarutse hano kandi turibuka ibintu bikomeye vyose washikije mu minsi yacu mu bantu bawe mwisi mu bantu warishwe kandi warimenyekanishije mu bushobozi warungitse mu gushumba wawe umukozi wawe musavyi wawe uvugisha afite ubutumwa bw'icyerezo. Mwami turagushimiye turashimiye izina ryawe ryiza kandi turaguhesha icyubahiro kugira ngo ushobore gushikira ibyo ufite uburenganzira kuno mugoroba mu buzima bwanje no mu buzima bwacu twese. Mwami Yesu, mwami wo kwizigirwa, ndagusabye ngo ukureho ibikubera inama byose byo kubera inama byose bikureho, ibyo ushobora kubuza kumugisha wawe utuza ko byose bikugweho. Niwironkere ikibanza muri twebwe dushaka kukwiha uko turi kose, kugira ngo ushobore kutwuza umugisha wawe, utwuze mwemu wawe mwiza. Mwami turagukeneye, turagukeneye buri munsi, turakeneye inkomezi zawe ziva ku Mana kuno mugoroba. Naho nyene mbendata na bashiki bacu turakeneye kukubona hagati yacu. Mwendata aza kuzanija aza kutubwira ijambo ryawe. Mwami nawe arakeneye ubushobozi buva ku Mana. Twese hamwe mwami turaramuye amaso kuri wewe, kandi tuje imbere ya mitima yacu iciye bugufi tugusaba mwami kugira ngo uvugane natwe mu buryo bw'ubushobozi, kandi utwishure mu buryo bw'ubushobozi. Mwami, mwami tukuzaniye bene data bose na bashiki bacu aho bari hose mwami, kandi tukuzaniye abari mu ngorane bose mwami. Urazi buri mutima, urazi ibigoye umwe wese, tubizanye byose imbere yawe, kandi turagusavye mwami kugira ngo utugirire ubuntu kuno mugoroba, naho nyene kugira ngo uvugane natwe habo, kandi dushobore kumva mwami. Nubime, nubiduwe twebwe twese mwami, ndabigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Twicare. Twame turabizigirwa kuri Yesu. Twame turabizigirwa ku musaraba wiwe gushikaho tuzotaha iwacu. Twame turabizigirwa kuri Yesu. Twame turabizigirwa ku musaraba gushikaho tuzotahira iwacu muhira. Twame turabizigwa kuri Yesu. Twame turabizigwa kuri we. Twame turabizigwa ku musaraba wiwe gushikaho tuzotahira iwacu. Twame turabizigwa kuri Yesu. Twame turabizigwa kuri yo. Twame turabizigwa ku musaraba wiwe gushikaho tuzotahira iwacu. Amashimwe abe ay'umwami wacu. Ku iherezo abagumye arabizigirwa bose bazohabwa ibitsibo. Wihangana gushaka ku iherezo, kandi turazi yuko inzira ya nyuma, agace ka nyuma k'inzira usanga ariko kagoye, usanga ariyo nzira igoye irimwo amahwa. Ariko ku iherezo ry'iyo nzira imiryango myiza y'inzahabu irugurugwa kuri abo bose babaye abizigirwa. Twaririmbye mu karirimbo ka nyuma, twaririmbye ngo aho ahari gukekeranya niho umwanzi aronka ikibanza. Nta mpamvu n'imwe dufite gukekeranya. Hari umuntu umwe yavuze umunsi umwe aravuga ati mwenda atakanaka bega biragushikira nawe ugakekeranya. Acarishura ati yego biranshikira ngakekeranya, ariko ngira ndababwire icyo nkekeranya. Ati jewe nkekeranya gukekeranya kwanje, nca ndibwira nti ivyo bintavuze si bibi, nti ni byiza. Uwo muntu ngo yakekeranya kugukekeranya kwiwe, ariko ntiyakekeranya ku ijambo ry'Imana. Nabivuze n'impaka kugira ngo ntihagire uwibaza yuko ari jewe byavuye ko yari mwene data umwe wo muri Amerika yabivuze. Ariko ivyo hari ikintu kinini byangishije. Iyaba twakekeranya ku Mana no ku ijambo ryayo, byo bari ibintu tudakwiye no kuba bitababarigwa. Kuko Imana ni yukuri, Imana ni yukuri, kandi mu byikora byose niyo kwizigirwa. Birakwiye ko tuyizigira. Ibyo ivuga turashobora kuvyizigira. Ibyo yasezeranye irabishitsa nta nkeka. Mbere iravuga mu majambo yayo ngo naho tutobabizigirwa, we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika. Timoteo wa kabiri igice cya kabiri mu gacu na gatatu. Kandi nishobora guhinduka nishobora guhindagurika kuko ubwizigwa bwayo nicyo kintu dufise. Imana irafite abantu batazigera bibagira icyo yabakoreye. Ndashobora kuvuga yuko wibagira Imana bice biba ngomba kwisubira kumukorera ikindi kintu. Kandi kuvanzi ibyo mwenda tabara namwe yavuze ko bishoboka ku ruhande rumwe yuko umuntu ahezagirwa mu gice kigira kabiri kigize umuntu ni ukuvuga mu mwemu yiwe umuntu agaronka imigisha yose kandi agasigwa amavuta amwe mu yera ariko ubugingo bwe butigeze bukogwaho kubico gihe ndatahura neza ibintu bimwe bimwe ibintu mengo n'ubupfindo byaratorewe nyinshi kuri jewe murazi yuko yaciye imizingi itatu mwe rabara namu kandi umuzingi uri hagati na hagati mu muntu ni ubugingo bwiwe Imana yaremye umuntu maze umuntu acika ufise ubugingo ariko igice kigira kabiri cy'umuntu ni mu mwemu yiwe kandi mu mwemu y'umuntu imigisha yose buri mpano yose irashobora gukorerwa aho hantu mu mwemu y'umuntu kandi mvugishije ukuri mwibaza ko ari inshuro zingahe jewe nabizi byuya kubera icyo kintu gusa igihe mwe ndabona namwe yahora avuga ni abishimangiye akavuga ati kuvuga mu ndimi si kimenyamenya yuko umuntu ari umwana w'Imana. Natezwa gusobanura ibyo bintu byose ngabishyira mu kidagi ngasobanura ibintu byinshi kandi jewe ubwanjye byarangora kukuntu mbwirizwa kubisobanura mu rurimi rwacu kuko sinashobora kumenya uko ndabifata ariko kuva dutangwe gusobanura mu kidagi ubutumwa bwavuze inyuma y'imwe rw'imatanye cya gitabo hari ibintu byinshi byagize icyo binyigisha. Narashoboye kubona umuco wa anariya imigisha yose iva muri Bibiliya kandi ni myiza ariko ibyo biva byose byama biva ku rubuto ruri mu bugingo bwacu. Imvura ni imvura ariko urubuto nago ni urubuto. Imvura imeza urubuto rwatewe. Uko n'ukuri umwami wacu yavuze muri bwa butumwa avugira ku musozi igihe avuga ngo Imana iha izuba ababi n'abeza ikaha imvura ababi n'abeza. Imvura igwa kuri twese ariko ingingo burya iri mu bugingo. Aha rero ndibaza ku byabaye ejo hari umuntu yanerefonye ari Berlin mu fasoni umwe n'ubu ntiyakiri ariko ahora ajya mu isengero ry'abapantekote kandi amaze kumva ibintu bitari bike. Hariho rero umuntu yamuhaye ubutumwa bwa mwenda tabwa nama yarabusomye gatoyi acabona yuko inzira yafashe igana i Roma. Nukuvuga inzira yafashe igana i Roma acara telefone arambarira ati ndacyari mushasha muri ibi bintu bya William Branham ariko nabonye yuko isengero ryanaka ririko rigenda rigana i Roma ati rero ngende kurisohokamwo ndiko ndarondera ukuri. Ego nca ndibwira nti mbega none ibi ni biki. Turabona yuko Imana ifise inzira yayo uko abantu boba aho abantu boba bari hose cyangwa ico bari cyo iyo ijambo ry'Imana ribashitseko barashobora kuba ari abayisilamu, barashobora kuba ari abahindu cyangwa bari mu idini iryo ari ryo ryose rya gikristo, uhereye mu gihe Imana ikoze ku buzima bwabo, ntibaba bacyitirirwa ahantu runaka, ariko baca baba b'Imana iyo yabaguze igiciro kinini biciye mu maraso y'umwanzi w'intama. Rero baca babona inzira iberekeza ku Mana. Nuno munsi yanterefonye inshuro zibiri kandi yarababaye. Nashaka yuko Imana ibahamagara abantu kugira ngo bashobore gusohoka mbere no mu gihugu cyacu. Iyo mbonye abantu benshi mu bindi bihugu iyo bakoranye kugira ngo bashobore kumva ijambo ry'umwami, igikuru si uko baba abantu benshi, ariko nashaka kubona ijuru ryo ryuzuye kandi abanyuma bategerezwa guhamagara kugira ngo basohoke. Kandi ivyo dukora twuzuye umunezero turaramuye amaso ku Mana. Akenshi jewe ubwanjye sinzi ngene ivyo bigishoboka, ariko Imana niyimpa inkomezi. Hanyuma hariho benda tabahora baza bakampa umukono bakambara ati ngenda ta Frank ntindakubwije ukuri ba ati nagusigiye kuva mu ntango nagushigikiye kandi nzogushigikira gushika ku iherezo, kuko Imana niyo yaguhamagaye kandi uri kukora mu izina ryayo. Abantu batandukanye baraza bakabimbarira murazi kuri jewe, jewe nanje ndi umuntu buntu, kandi iyo umuntu anteye intege biranezera. Ndashimira umwami ku bwanyu mwese. Simfisiye ukuntu no bivuga, ariko kubona Imana yaritwararitse kugira ngo igikorwa cyayo gishobore kubandanya gushitswa, ivyo ntibiva kuri jewe, n'ubuntu bw'Imana. Kandi Imana irakwiye gushimwa no guhimbazwa. Reka turabe rero muri make mu ijambo twabwiwe, twarabwiwe yuko tubwirizwa kuvuga ivyo Imana yakoze. Mbega none twoceceka gute, twobihora gute, ni gute twoshobora guceceka ntituvuge ivyo Imana yakoze? Ubushize naravuganye n'umuntu tuvugana ku ibanga ry'ukwezi hamwe neza barana, umuntu aravuga ati ego, ati nakana wenyine yaravuze yuko ati bango ry'ukwezi hamwe neza barana ryari ryamubereye umugisha, ati n'umuntu umuntu yabivuze nta bindi ati byabaye umugisha kuri benshi, ariko ninde byabereye imfashanyo nyakuri ivuye ku Mana, imfashanyo ihoraho. Twabonye nk'ikiganza kiramvuye cy'Imana yacu biciye muri ubwo bukozi, kandi twarumvise amajambo y'Imana, kandi turazi yuko atari migisha gusisanzwe, ariko wari umuhamagaro kwari gutegurwa no gusozerwa kw'ishengero ry'umwami wacu. Icye mukozi wa mwiza Branham rero biranyorohera jewe kwama mvuga nti benshi baragiye, benshi baravuze ubutumwa kandi bazokomeza bavuga ubutumwa, ariko hari umuntu umwe gusa yarungitswe n'Imana afise ubutumwa buvuye ku Mana, n'umwe gusa. Kandi murazi neza yuko uwo Imana yahisemo niwe wenyine ashobora kuvyizera. Abandi bose bazovuga bati ngo umuvuga butumwa wa umuvuga butumwa wiwacu yarize vya Bibiliya, kandi umwe wese arazi abwirizwa kuvuga. Ariko icyo cyo kibazo, abantu b'Imana barafise uburenganzira bwo kumva muri kino gihe ivyo Imana ishaka kutubarira. Kandi burya kubona abantu bavuga iby'Imana ntibisigura yuko Imana ibivugira muri bo. Oya, siko bimeze. Ariko Imana yarihitiyemwo abantu ishobora kuvuga iciyemwo. Bose barashobora kuvuga iby'Imana, ariko ikibazo ni iki? Mbega Imana ivuga iciye muri bo? Hano twasomye Zaburi 105 kandi havuzwemo Mose havuzwe mwo Mose na ce nibaza Yoweri Yoweri nuvugishwa n'Imana avuga ivyo gushumbushwa avuga ivyo gushumbushwa kandi hano naho hariho havuga ino mvugo nyene yuko abantu ibintu bibwiza kubwigwa abana bacu Yoweri gice ca mbere umurongo wa kabiri nuwa wa gatatu ariko nimwumve ibi yemwe batama kandi mutega amatwi namwe ba mu gihugu mwese mbega bimeze nk'ibi byigeze kubaho mu bihe byanyu cyangwa mu bihe bya basokuruza Mwagatatu ni mubidondere abana banyu nabo baze babidondere abana babo nabo baze babidondere abuzukuruza gutyo tugenda tuzo bazogenda badondagura iby'Imana yakoze abana ababyeyi babwira abana babwira abana babo abana babwira abana b'abana babo abantu babwirizwa kumva iby'Imana yakoze hanyuma hacavugwa gihushane ku murongo wa cumi na gatatu turasoma ibikurikira mu wa gatatu cumi na gatatu ngo yemwe baherezi mukenyera amagunira murire namwe abasukura ugicaniro ni muboroge enda nimuze mukeshe ijoro mwubaraye mwambaye amagunira yemwe basuku b'Imana yanje kuko ishikano ry'ifu n'ibiturire by'Imana ngo ntibize mu ngoro y'Imana yanyu mu rwa 14 mushinga igihe cyo kwisonzesha mutange hose habe ikoraniro ry'agahebuza mwabashinga nahe ni mukora ababa mu gihugu bose baze mu ngoro y'Uhoraho Imana yanyu mutakambire Uhoraho iri naryo ni ijambo ry'Imana imbere yuko havugwa iby'isezerano ryo gushumbushwa byose kandi ibyo biri ku gice cya kabiri ku murongo wa 25 cyo gikurikira ku murongo wa 45 Irino jambo rege turaribyigwa ngo dutegerezwa gukoranira mu nzu y'Imana maze tugatakambira Uhoraho Imana kuko yanse amashikanwa n'ifu n'ibiturire ngo ntibize mu ngoro yayo hanyuma rero ku murongo wa 45 Yoweri 2:25 haravuga ngo nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisanguye ivyanyu zimwe zararaye nizitaragurika nizigiza nizikegeta nizo zangabo zanje n'abagomorengo zibatere murongo wa 36 kandi muzorya mute akabi muhimba zina ryanjije Uhoraho Imana yanyu nabakoreye ibitangaza kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara n'indwi nuko muzomenya yuko ndi hagati mu Bisirayeli kandi ko nduhoraho Imana yanyu atayindi iriho nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara turazi ijambo ry'uwavugishwa n'Imana Yesaya hamwe nibivugwa mu byakozwe n'intumwa no mu vyete nta ntumwa dosura kumaramara niba yizigiye Uhoraho wizigiye Uhoraho nazomaramara waririmba indirimbo nawe yararirimbye aravuga ngo mbega noba nduwa mbere amaramaye oya ntibishoboka yewe yewe buhungiro bwo kwizigirwa zokuguruka imbere y'uko ijambo ryawe rimpenda kandi turizera yuko ijambo ry'Imana ari ukuri nk'uko Imana yonyine ari ukuri kandi nk'uko atawoshobora gusobanura Imana ni nako atawoshobora gusobanura ijambo ryayo ariko nk'uko umuntu ashobora kwizera ijambo ryayo umuntu arashobora no kwibonera Imana Uko niko bimeze. Imana ibintu byose yabishize ku rufatiro rw'ukwizera ko muri Bibiliya. Muno minsi ishize naribajije kukuntu abavugishwa n'Imana hamwe n'intumwa ingene batari bafise amazina y'ivyubahiro ngo Dogiteri kanaka canke mwigisha kanaka oya ngo avuge ngo Dogiteri Simoni Petero ngo Dogiteri Paulo Dogiteri Mose Dogiteri Yosua n'ibindi ariko bajye abantu b'Imana bari abantu bwoko ki barabaki bari abarinyi abungere bere umwe muri bo yaravuze ati jewe ati je sinduvugishwa n'Imana ati ko je naragira inka ariko uhoraho yarampamagaye ivyo none byari biki ni kangahe twumvise bavuga kuri vya bihe vya kera vy'amakanguro muri kijya gihe abarimyi ntibari bafise umwanya wo gukaraba mu minwe mu ntoke ahubwo baza mu gikorano bafise mu ntoke bacafuye ariko baba bafise imitima ikeye Imana yarabishuriye kandi irabahezagira none vyagenze gute hakoretse ibintu vyinshi ndavyibuka neza cyane haheze imyaka nka 20 mu mashengere y'abapantekote umuntu wese yahamagawe n'Imana yarashobora kuvuga ubutumwa uno munsi biratandukanye icambere bazanye amashure ngo yigishe bya Bibiliya umuntu rero yumva ngo yahamagawe yaca abanza kujya kwiga ishure rya Bibiliya munyuma vyagiye biba bibi cyane vyagiye biba byinshi cyane habaye abantu benshi batamenye n'ibibazo byo mu ishure hanyuma hazanwa ivyo kuba wararonse papuro rwerekana ko waheje amashure yisumbuye hanyuma hazanwa ivyo uko umuntu agira urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza ibyaje mu nyuma twese turabizi ariko abantu b'Imana bari abantu biyoroheje cyane baba bariboneye Imana mu buzima bwabo kandi bari bazi iyo bizeye kandi bari bazi ko batavuga ijambo ryabo bwite ariko ko bavuga ijambo ry'Imana mbega mwibaza iki iyo Mose aza kuba yagiye hariya avuga yuko ari umwungeri w'intama za Sebukwetiro ajanye n'intama hamwe n'ibirabana n'umukuku vyose maze agacavuga ngo jewe nkundi Dogiteri Mose ndibaza ingene byari kugenda abo bakozi b'Imana bose nimwibuke ubutumwa mwereza banamu yigisha akavuga ngo Imana yihishura mu bice bugufi ibyo isi ibona yuko biri mu bwenge Imana ibona yuko ari ubupfu kuva kera kandi n'ibisigaye byose Imana izobifata ko ari ubupfu ariko ibyo abisi babona yuko atacu bimaze Imana yabigize ibikomeye abizigira kandi bashobora kwizera Imana Imana yabagize abahungu n'abakobwa bayo yabagize abami n'abaherezi mbega twebwe turi iki mbega twakoze kugira ngo dushobore guhabwa ibyo bintu byose Murinzi ararimba ati icyo twadukwiye bwari uburake gusa ariko twagiriwe ubuntu n'Imana ku iherezo tuzosanga ari ubuntu gusa ata kindi twokwirata bakundwa hari ikintu kindi ku mutima nuko abo bose bari kubarumva ijambo ry'Imana bashoboye kwibonera Imana Nacho bimaze gupfa kuvuga ijambo ry'Imana abantu ntibibonere Imana Nacho bimaze abumva ijambo babwirizwa kwibonera Imana ukuvuga ijambo ry'Imana bwirizwa gufatana no kwibonera Imana mu buzima bw'umuntu urewe wese atari uko byo kuvuga ijambo ry'Imana ntibiba byakozwe mu ntumbero yo gukora icyatuma ijambo rirungikwa kandi ibyo byaje bukwi na bukwi muri jewe igihe nasomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uyu munsi sinasomye byose ariko nasomye bikeyi ni ibintu bivugwa kukuntu Pawulo yahundukiriye Imana nashaka yuko dusoma hano ibyakozwe n'umugize cy'icenda na cyane cyane umurongo wa 11 niwo nshaka gushimangira ntangure ku murongo w'icumi umurongo w'icumi n'uwa 11 I Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya, umwami Yesu aramwereka aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati sabwe mwami. Umwami aramubarira ati va hasi uje mu nzira yitwa igororotse ubarizeyo mu rugo kwa Yuda umuntu yitwa Sauli w'Itaruso, kuko ariko arasenga. Reka duhagarare gato kuri rino jambo ngo kuko ariko arasenga. Umwami yari yamuhamagaye, yari yihuriye n'umwami, ntiyari karaharira n'abari bamukikuje kuko yariko arasenga. Iryo sengesho rero niryo ryatumye Imana igira ikikoze. Iryo sengesho niryo ryitangiye imbere kwibonanira n'Imana, kuko byahavuye biba mu nyuma y'ibyo, kuko ngo kuko ariko arasenga, kwanditse ngo kuko ariko arasenga. Ntibanatubwira ngo yari yiteguye ngo gushikanira ubugingo bw'Imana, ngo cyangwa ngo yari yiteguriye guhindukirira Imana, siko batubwira. Ariko batubwira ngo kuko yari arasenga. Igituma twihurira n'Imana n'igihe twumvise dusugumirwa gusenga. Uyu rero ntiyasabye ngo ntiyasabye kuko we yari yarungitswe guhamabera no kubashira mu ibohero. Nicyo kazi yari karakora. Ariko igihe yihurira ubwa mbere n'umwami byagize icyo bimara, kuko yaciye atangura gusenga. Uko niko Imana yashoboye kuronka akaryo ko gukora ivyari bisigaye gukogwa muri buwe muri Paulo. Yarishoboye kuronka ku muntu, ariko yari yamaze kwitegura mu isengesho, yari karabikora, kandi Imana yarashoboye kurungika umuntu kugira ngo Paulo ashobore guhindukirira Imana nyabyo by'ukuri. Kuko byanditswe ngo kuko ariko arasenga. Kubera ko yari arasenga rero, Imana yarakoze, maze ikibwira umwe mu bakozi bayo, ikivuga n'umwe mu bakozi bayo iti ngo genda mu gisagara ngo canaka ngo ubaze ibiraba umuntu yitwa Sauli w'Itaruso, kuko ariko arasenga. Aho abantu bahamagawe n'umwami vyukuri, nta bindi birigo baraharira. Ibihari byose birashira birahera, kuko aho tuca turongoregwa gusenga turi imbere y'inyonga z'Imana. Kandi mu gihe dutanguye gusenga, Imana icya yugurura imiryango kugira ngo ishobore kutwishurira, kuko Sauli yabanje guhamagagwa. Iyo niyo yari intango. Ariko ijambo ry'umwami icyo ryaje gukora byatumye bimuhatira gusenga, bimukwegera gusenga. Kuri jewe jewe ikintu nyamukuru nuko ijambo ry'umwami lishobora liduhatira gutangura gusenga cyane, liduhatire gusenga. Ijambo ry'umwami livyure amasengesho muri twebwe, livyure amasengesho muri twebwe, hanyuma inyishu y'Imana ize atari amajambo gusa, ariko dushobore kuyibonera Imana, dushobore kuyibonera. Aha niko bimeze. Kuko Ananias igihe yamurabeye ku biganza, hari ikintu cyaciye kiba muri we, cyaciye kiba, hari ikintu yaciye avuga ku murongo w'indwi wa cumi n'indwi yaciye avuga ngo Ananias aragenda ngo yinjira mu nzu amurambika kw'ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data umwami arantumye ni we Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye nguhumuke wuzuzwe mwe muyera. Iyi niyo yabaye inyishu. Ntitwibagire uko ibintu bitonze. Umwami yavuganye na Pawulo. Icyo ni ikintu cyabaye cya mbere. Icya kabiri acyakogwa ko arababara cyane mu mutima, mutima w'ukogwa ko acyatangura gusenga. Imana icyitangura gukora, ikibwira umwe mu bakozi bayo itigenda umurambikwe kw'ibiganza n'ibindi n'ibindi kubera ko ariko arasenga. Hanyuma iryo sengesho ryararonse inyishu biciye mu kugendererwa n'Imana cyangwa kwibonera Imana. Imana niyishura irikiravuga. Imana ivuga rimwe hanyuma igatanga isezerano. Hanyuma twebwe tugaca dusenga Imana Imana n'isura kuvuga kubwira kabiri ivuga isezerano ahubwo ivuga iyo iri kirashitsa rya sezerano yavuga. Ivuga iyo iri kirashitsa ivyo yadusezeraniye. Hamika kitanga ivyo yadusezeraniye. Ntivuga ntiguma isubiramwo amajambo y'umwami ntaguma yasubiramwo ariko habaho kwibonera Imana maze inyishu ikaba ngo uhumuka kandi wuzuzwe mwe muyera. Uku niko Imana yari yabigeze kandi nibaza yuko byagenze na niyo nzira nziza. Umwami niba yavuganye natwe kandi tukaba twararongorewe mu nzira y'amasengesho nta kundi vyogenda atari uko Imana ibwirizwa kutwishura. Kandi ndongeye kubisubiramwo, ntisubira kongera kuvuga Imana oya, ariko ituma tuyibonera nk'uko yabisezeraniye abazocika abizera. Kandi baza yuko tumaze kumva amajambo y'umwami menshi, ivyo vyabwirizwa kuturongora mu masengesho bikadusunikira kwizera ko Imana ishobora kutwishura kubw'ubuntu bwayo. Imana kwizotwishura kubw'ubuntu bwayo. Hari undi muntu yatanguye gusenga yari Daniel. Mu nkundire nsome iwo murongo uri muri Daniel igice cy'icumi mere ku murongo wa 11. Arambwira ati Daniel muntu w'umukundwa cyane, utahura amajambo ngira nkubwire, va hasi uhagarare. Uhagarare kuko ubu ngutumwe ko. Amaze kumbwira iryo jambo mpagarara mpinda agashitsi. 12 amaze arambwira ati ntacyo utinya Danieli, kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumviswe kandi ayo majambo yawe nyine niyo anzanye. Kandi amajambo yawe nyine niyo anzanye. Hano turafise imirongo ibiri muri Bibiliya, umwe uwo mu isezerano rya kera, uwundi mu isezerano rishasha. Hariya turabona umuntu umwami yavuganye nawe ariko arasenga, hanyuma yashoboye kwibonera Imana nk'uko byari bimeze mu gihe cya mbere, nk'uko byari bimeze hariya ku ntango mu ntango y'isezerano rishasha. Hano naho ni Danieli, umuntu w'Imana nawe nyene yafashe akanya ko gusenga. Yari afise ibintu bibiri muri agishinga. Icya mbere cyari kwabaye kuko yashyize umutima kugutahura, nicyo cyabaye cya mbere, yashyize umutima kugutahura. Bakundwa ikintu cya ngombwa cyane, uno munsi hariho abantu benshi uno munsi hari abantu benshi baradishwe ishinga no kwigisha abandi kandi abo ntibabura hano rero hari uvugishwa n'Imana we mu byumviro byo ntiyashaka kwigisha abandi ahubwo yashaka gutahura yashaka kwigishwa iyi niyo ngorane ihari mu rwa 12 ngo kugira ngo wicishe bugufi ngo no kwishyira bugufi imbere y'Imana yawe ngo amajambo yawe yarumviswe mu rwa 12 hano turafise ibintu bibiri yarafise umuti yarashize umutima kugutahura yashaka kumenya ariko yarazi yuko kugira ngo ibyo bishoboke bisaba yuko yicisha bugufi imbere y'Imana yiwe icyo nicyo cyari cya kabiri hanyuma haravugwa ngo amajambo yawe yarumviswe ibyo uko ari bibiri birajyana ukwigishwa no guca bugufi imbere y'Imana Imana ntivugana natwe kugira ngo duce tuduza amazuru Imana ivugana natwe kugira ngo dushobore guca bugufi kuname duce bugufi imbere yayo kugira ngo ishobore kugira ikivugana natwe kugira ngo twe turi umukungugu tubwirizwa kunamika umutwe mu mukungugu kandi eraba turahashitse rero mu rwa 12 ngo kukuhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amajambo yawe yarumviswe natwe turi mu gihe cy'ibyavugishijwe natwebwe dushize umutima kuguhabwa inyigisho ziva ku Mana za kino gihe kuko umwami arafite ibyo ashaka kutubarira ariko ikigira kabiri twese turafite amaguru abiri dukoresha mu gutambuka icya kabiri tubwirizwa kugira ni uguca bugufi imbere y'Imana nzima iyo twiteze ko inyigisho haranditswe rero ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana nta n'umwe azirigwa arigisha uwundi amubwira ngo mwe ndata muntibiye kumenya Uhoraho ariko bose bazonyimenyera kuva kuri muto gushika kuri mukuru iri ni isezerano umwami yadusezeraniye ngiki rero icemezo ngo amajambo yawe yarumviswe hanyuma kandi kino nacyo gishya cyongerwa ko ngo kandi ayo majambo yawe nyene niyo anzanye hariya Sawuli ariko arasenga maze Ananiya arahaguruka aragenda kuko umwami yari yamubwiye ngo eheraba ariko arasenga hano naho nuvugishwa n'Imana Daniyeli yashaka gutahura none atacyicisha bugufi imbere y'Imana amajambo yiwe yarumviswe hano ruhavugwa ngo kandi ayo majambo nyene niyo anzanye kubera amasengesho nzanywe n'amasengesho yawe nzanywe n'amasengesho yawe iyi mirongo ibiri yo muri Bibiliya yankoze ko uno munsi imbere yuko igikorane gitangura kandi baza yuko ariyo nzira y'Imana Imana yaciyemo kugira ngo ushikire Paulo kuri Daniyeli kandi iyo nzira Imana yaciye yakoranye ikorana n'abavugishwa n'Imana n'intumwa hamwe n'abantu bayo bose niyo nzira yawe niho inzira yawe niyanje bihurira n'iy'Imana niba umwami yavuganye natwe nitugume twumva ayo majambo gusa kuko bisaba yuko dusenga bisaba ko twifuza yuko ijambo ry'Imana rishitwa muri twebwe guca bugufi imbere y'Imana na vingine birimwo guca bugufi biha inkomezi amajambo yacu inkomezi zihagije kugira ngo amasengesho yacu ashobore gushikira Imana uguca bugufi rero umwami agwanya bibone akagirira imbabazi abicisha bugufi kandi haranditswe ngo nimwicishe bugufi munsi uko kw'Imana kubushobozi kandi nta yindi nzira dusigaranye haba kubavugishwa n'Imana haba ku ntumwa haba wewe cyangwa jewe nta yindi nzira dusigaranye atari guca bugufi imbere y'Imana no gushaka guhabwa inyigisho kugira ngo dushobore kwinjira mu masengesho muri cyo gihe tuzogira ubushyizi bw'amanga ko Imana izotwishura bakundwa ndizera yuko umwami yavuganye natwe kandi ibwina muri twebwe turumva yuko dukeneye kwegera gusenga akenshi turumva yuko hari ikintu kidutangira ariko ni iki kidutangira nkuko twabisomye muri Yoweli ngo nimukoranire mu nzu y'Uhoraho Imana yanyu muri kumwe n'abaherezi maja haravuga ngo nimutakambe nimusemerere twebwe ntidushaka guhanura ibyo umuntu numwe nimba ibyo bibwiriza gushika ntarumwe tubujije kuko mwe mu w'Imana arashobora gukora ku buryo aho gutakamba kuvuye mu muntu ubwiwe atabiteguye kandi atabishaka ariko bikava muri we rero tube maso kandi ntihagire ikibere ntambamye umwami wacu nimo nkundire subire nsome bino bintu mungu wa 14 muri yowe igice cya mbere mungu wa 14 ngo mwabashinga ntahe nimukoranye aba mu gihugu bose maze baze mu ngoro y'Uhoraho Imana yanyu mutakambire Uhoraho murazi yuko niba umuntu abwirizwa gutakamba nuko ibintu biba bikomeye rero igihe rero ibintu birakomeye ntitwibeshe ntitwihende ibintu birakomeye kurusha uko tubyibaza turabye muri rusange reka tureke iri jambo ry'Imana rivugane natwe kubw'ubuntu ndababwiza ukuri abantu Imana ivugana nabo nibajya Imana ifitaniye nabo umugambi nibajya ikeneye guhezagira nibajya bakeneye kubaho nkuko ivyo vyasezeranye bivuga abo Imana dakeneye kugira ikorana nabo ntigira n'ikigiri babwira nta n'icifuzo kiza muri bo kuko niba Imana yashyize icifuzo muri twebwe nuko yiteguye kugihaza mbega nibyo cyangwa si ibyo mbega nitwabyumvise nkuko twabivuze Imana ntiyari kwirirwa irashyira inyota mu muntu cyangwa mu gikoko yaba hatariho amazi yo gushobora gukiza guheza iyo nyota ivyo Imana ikora byose muri twebwe ivyo tuyisaba byose ivyo ituma twifuza muri twebwe yarateguriye ibyo dukeneye kugira ngo dushobore kuza kuri yo dushobore kubihabwa. Sauli yarafite ubuzima bwiza nashaka bimere gutyo nyine kubw'ubuntu bw'Imana ntiyarakeneye kurindira igihe kirekire bamurambitse ku biganza ubwo nyene vyose vyavuzwe mu ryungane rimwe gusa ngo mwe data Sauli ngo uraza guhumuka kandi uce wuzuzwa mwe mu yera yari yaratoranijwe kandi turizera ko natwebwe turi abatoranijwe birashobora gusa naho umengo n'ubwibone imbere y'abamwe ariko turabyizera n'imitima yacu yose kandi kubera ko turi aruko bimeze nicyo gituma umwami yavuganye natwe nicyo gituma yavyuye muri twebwe icifuzo bice majambo yiwe kandi yatumye tugira icyo kintu cyo gushobora gutakamba muri twebwe iyo amasengesho kandi akeneye kutumara iyo nyota yongera duhe kuyibona nkuko tubimusavye izina ryiwe gera rihabwa icubahiro amen. Amashimwe y'umwami wacu rero duhaguruke kugira ngo dusenge. Data twese uri mu ijuru turagushime twese hamwe kuno mugoroba kubwa rino jambo ry'igiciro kandi gera waduhaye imbere y'amaso yacu. Nitube twajyumvise gusa, ahubwo imitima yacu ishobore kubishima. Ese ico duha mwami, tugashobora natwe tukagera ahantu ku buryo twumva yuko twafashwe n'ubushobozi bwa mwemu wawe yera, maze dushobore gutakamba mwami. Mwami, nudufashe kugira ngo ibyo bintu bishobore kuba ibintu bizima mu mitima yacu. Dushobore kugira umubabaro muri twebwe mwami, kuko tubona yuko ibintu birakomeye mwami. Ariko mwami, wewe urakomeye cyane mwami, kugira ngo ushobore kutuneshereza ibintu byose bikomeye. Izina ryawe ryera n'irishimwe. Turamuye amaso kuri wewe, turaguhimbaza, turagushima. Turashima izina ryawe kuno mugoroba twese hamwe, kandi turaguhesha icyubahiro. Haleluya. Mwami, urabereye guhabwa amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen.